Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 amajana 71 ijana 78 amajana 261 sit wetitatu akaburungu big agakwego iteka akaburungu bi Facebook ligiteka tweet @ ligiteka
yo sabi besa bina bahora hehe ehe bash
yaraguze kwe
ndagusabye umubwire ico kintu twapfuye mbaka yeme twofiki ahubona naje naye ndabakumbuye Matia tubonanye umugane w'umuha amahoro neza mugumye
n'amahoro
ani sawa none gasate oya nkora mu bikaragashura karaba ivyo nibikiga
ewe wa mugore nawe urasinda none ugomba kuramutse ku nguvu njyana uko tugiye kurima nawe ashajije
ehego nukuri ku Imana sabe
sawa
aha wabonye ko ducafuye kubuge utadukora no muntu ke
none ntibona
ehego mama changa twigire da wanje
oje twigire
byumbo nabikoye
none ndabaye aho byukuri mushakumya ko mutazi gituma ntabakoze muntu batia na wewe
none
cha twigire kuri
mashaka oje twigire
nakare ngo batareya ntibaramukana
baramukanye
barashavuye none ndababaze imaze iminsi bivugwa kuri coronavirus mwebwe ntavyo mwumva
yego narumvise ko ari kiza camaze
ngamba aho rero
none ico n'ico tumuta turamutsa ura twa tuyigwaye
rega birakomeye basha
mumbarize nti hewe uranakumburuza uraca bugufi ibyisi birahinduka
rega yeme ndabagire gute abajejwe amagara y'abantu birigwa barasemerera ko kizira kuramukanya muhoberana cyane mukorana mu ntoki eka n'abasomana barababujije
aho rero bamuhura bose nta n'umukora mu ntoki
eka nibibaho hama mwewe nk'abahuye
reka ndakwisaze ariko noteba nkareka kuramutse umuntu ngo nico kiza virus
birega birakomeye
mahoro yewe
mahoro
Mwamba warengera murazi ko kizira gukorana muntu
aho shamariye nabaru bamfashije bo bagire bandigate
numbarire ko hariho abantu bacigira sindabibaza
basho bariho nyene
Matias na Valeria ubwo murazi ico kiza koro ningene kirigwa kirasase kingana
reka reka aho gishitse kiratema kigatongo
mwabantu mutagomba kwikwegera no gukwegera abandi akarambaraye mushire mu ngiro bya bintu byose birwo baratubye
oya reka ndabibaza menyera gukaraba neza kandi kenshi ukoresheje amazi meza n'isabune mu kwasamura cyane mu gukora kingira abandi mu gufuka amazuru n'umuntu wabyawe ukoresheje ingingo y'inkokora
amazuru n'ingingo y'inkokora
irinde kwegera cyane umuntu afise ubushuhe akorora cyane yasamura cyane
kwasamura
mu gihe ufise ubushuhe inkorora cyane uhemana nyarukira ku ivuriro rikwegereye bagusuzuma
aho
egegwa n'imiburi buri ku ntambwe ingana imetero imwe uwo wese ariko arasamura canka korora wabyumvise ko bikomeye
abamwumva tuzoyipima gute
basha nawe warabifashe mu mutwe wobeshera mu
gara narabifashe mu mutwe kwe
Matias na Valeri ngo igipfa caburiwe ni
ngo tunywere mu gakuza.